kanganje umutekano je kuvendera ko bucyasanzwe n'umukuru w'umurwiye w'igihugu je ruhurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu nibo bakiriye umfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari bitwe mu biko bw'imiti bwa mu kigo cy'igihugu kigejwe incanco Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ku isi OMS yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa ruremewe na OMS rukora ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kurwanya COVID-19 n'urukingo rutangwa kandi mu bihingo bibiri by'intera y'indwi zitatu cyangwa zine tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kurwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 tenu en juin 2020,
mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika ku bijanye no gufashanya kurwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020. Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko ata gihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko mfasoni yamenyesheje. Muganga Tadandi Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko bifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Abenegihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimo rero guhera ejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yiyandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nibyo kumvikana yo tujye tuzijana ahariho hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ibyo tuzofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba Barundi canke abanyamahanga ba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, izo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko ishyiramwe mpuzamakungu yemese risaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshyirwa imbere mu mwanya wa mbere.
Abo tuzoherako ni ababyifuza bakora usanzwe ukorana n'umushikiranganji basanzwe bavura abenegihugu n'abandi bagendana indwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60, co kimwe n'uwo wese abyifuza. Muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzwe dupimirako mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku babyifuza. Vyumvikana rero yuko nta muntu nayo babyifuza dushobora guhura ucanco wa coronavirus atipimishije.
Mu mpera za kuno kwezi Burundi bwiteze kandi izindi ncanco zingana n'152,000 zizotangwa n'ibanki y'isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Burundi muri rusange zigera ku 2,408,000 nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Nk'uko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu, u Burundi nibwamara gutangura gucanca abubamwo. Ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera incanco. Igihugu cya Tanzania cyari cyarazanse ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge Wulikaneza, Ijwi rya Amerika.